ngamba
nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kane n'igenekerezo rya 31 mukakaro n'umwaka w'2025 nshuti namwe bagenzi mwashimiye ukurikira radio Nzamba gato yakawe ndabahaye mwiwe canke imara mutse bivanye naho muherereye ibintu bya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingi nguru zikurikira. Sentare nkuru ya Ngozi kuri uno wa gatatu kumuhingamo yaciriye urubanza mushingamanza Frank Elvis Ndikumana igihano cyo gupfungwa imyaka 20 no gutanga indishi y'akababaro y'imiliyoni 50 yagiriwe n'icyaha cy'uko yishe uwo bavukana. Imyidogo ni yose mu biyunguruza bava mu ntara ya Gitega baja i Bujumbura, aho bamwe mu bakozi b'ishyirahamwe ryunguruza abantu Kotrako abo bakozi babaha itike yanditse ko 10,000 iruhande bakabaka 40,000 bavuga ko ubwo ari ubusuma bweruye. Makuru ajyanye n'ibidukikije bamwe banyagihugu baba mu Kanyosha barabangamiwe n'ibyuka biva mu kinogo cyaho bata imicafu cakamwo umuriro bavuga ko imyotsi ibabangamiye cyane n'umunuko bigatuma korora cyane. Abo banyagihugu basaba ko bokingirwa aya n'ayandi mu kanya sangwa ikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Umushingi wa mateka Daniel Gerard Ndabirabe niwe yatowe una munsi kwa kane ngo arongore inama nshinga mateka mu kindi kiringo cy'imyaka 5. Akaba yatowe ku majwi 99 ku bashinga mateka 111 bari ngaho. Abandi batowe ni Fabrice Nkurunziza mu kibanza cyegera cya mbere cy'urongo inama nshinga mateka yatowe ku majwi 110-111 na Nkezimana Fusilesia mu kibanza cicegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka ku majwi 111-111. Aba bashingamateka batowe uko ari batatu bose mu kwitoza muri ibyo bibanza bari bonyine bisigura ko atawundi bahiganwa. Tandukira amakuru ajanye n'ubutungane igihano cyo gupfungwa imyaka 20 no gutanga indishi y'akababaro y'imiliyoni 50 ku muryango witavye Imana nico gihano Sentare nkuru ya Ngozi yaciriye kuri uyu wa gatatu ku muhingamo Frank Elvis Ndikumana uwo yaciriwe ico gihano yagiwe n'icyaha cyo kwica uyo bavukana mu ijoro ryo ku munsi w'Imana ushira kuwa mbere uwishwe yarazwi ku izina rya Floris Rushiranzigo batazira Aristote ni nkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Mu gihe umushikiriza manza wa Repubulika yarengutse ku muhingamo kuri uyu wa gatatu imbere ya Sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi, umushinga wa manza Elvis Frank Ndakumana yamwagirije icyaha cyo kwica uwo bavukana Floris Rushiranzigo batazira Aristote. Icyo cyaha ngo akaba yagikoze mu ijoro ryo ku munsi w'Imana uheze nk'igihe cy'isaha 4 kandi ko yari yagiteguye kuko yari amaze iminsi ahiga ko vuba azokwica umuntu. Nk'uko umushikiriza manza yabandanije abivuga ngo abavukanyi babiri bariko basangira inzoga mu bunywero bw'umwe hoteli yitwa Angelus iri mu gisagara ca Ngozi karitsiye ya Gabiro. Mu nyuma ngo havuze kutumvikana hagati yabo bihera ari uko bagwanye. Mu gihe Floris Rushiranzigo yari amaze kugwa hasi, Elvis Frank ngo yaciye amukubitiwe mu mutwe kandi abandanya ari muhondaguza ibyaciye bimuviramo kwitaba Imana. Umushikiriza manza yaciye asaba ko Sentare yuhanije Elvis Frank Ndakumana umunyororo wo guherayo hamwe no kurihindisha y'akababaro ingana n'amafaranga y'amarundi 50,000,000. Mu kwiregura kwiwe imbere ya Sentare, Elvis Frank Ndakumana yaravyemeye ko yakoze icyo caha ariko avuga ko yabikoze abitewe n'akaboregwe kandi ko atari yabiteguye. Acasaba ko Sentare yomucira inkoni ngufi akarihishwa gusa indishi y'akababaro y'amafaranga 20,000,000 z'amarundi. Inyuma yaho urubanza ruvuye mu mwiherero, Sentare yasomye ko Elvis Frank Ndakumana ahanishijwe umunyoro w'imyaka 20 hamwe no kurihindisha y'akababaro ingana n'imiliyoni 50 z'amarundi. Ayo mafaranga akazokoreshwa mu gufasha umwana yasizwe ajya kwigendera. Sentare yamenyesheje kandi ko mu gihe yurangiza uwo munyororo ariko atarishura izo miliyoni 50 azoca yongerwa umunyororo w'agatsindikiro w'imyaka 50.
Dutandukira igisata kijanye no kuyunguruza bamwe mu bakozi b'ishyirahamwe rya leta ryunguruza abantu utwa ko baratungwa agatoki n'abiyunguruza bava mu ntara ya Gitega baja I Bujumbura ko bariko barabambura abo bakozi ngo babaha itike yo kwiyunguruza yanditse ko 10,000 babanje gutanga ku ruhande 40,000 abo biyunguruza bagatangazwa n'uko iyo ngendo ataho itaniye niyakogwa n'ayandi mashyirahamwe yunguruza abantu yabucijwe kurenza igiciro byemewe na leta. Inkuru ya Everine Mukeshimana.
Uko makuru atangwa n'abanyagihugu yunguruza avuye mu ntara ya Gitega baje Bujumbura abimenyesha ku munsi w'ejo wa gatatu imodoka zunguruza abantu z'ishyirahamwe Otraco zariko zirakora, ariko icyabatangaje ngo ni uko itike bavuga ko igurwa amafaranga 10,000 ariko imbere yo kuyiguha babanza kuriha 40,000 ku ruhande. Babwirwa yuko igihe igipolisi cobabaza ngo caberekana iyo tike y'10,000
harabonetse Otraco zipakira abantu, ni ukuvuga ku itike bakakwandikira yuko uriho 10,000 mugabo urumva imbere yuko bakwandikira iyo tike ugacutanga 40,000 bigatera 50,000. Navuga ati mwegere inzego z'umutekano muyerekitse 10,000 ariko gatutanga 40,000 ku ruhande. Urumva uro kumanuka kuva mu Kayanza ushake kuva I Gitega ni 50,000 ubushyitsi Bujumbura. Abanyagihugu urumva baracyari mwerewe.
Abanyagihugu batangazwa n'iyo ngendo y'ishyirahamwe rya leta ryikika mu kiza rigakora nk'andi mashyirahamwe yo kunguruza abantu yabujijwe kuzimba abiyunguruza.
Akenshi yakoze ishaka ryo kumva hazana igitoro igitoro kubera leta yofata ingingo y'abantu ariko barazimba mugabo nayo urumva igaca izirakora nk'uko onye
kureba makenga yose. Uruganda rwa radiyo Inzamba Agateka Kawe ntirurashobora kuronka ku murongo wa telefone François Ngozirazana umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Otraco kugira tanga umuco.
Inzamba
uruhare rw'abanyagihugu baba hanze y'ibihugu byabo ni ntangere mu iterambere ry'igihugu baja baturukamwo. Ibyo bishikirizwa na Faustin Ndikumana umuyobozi w'ishyirahamwe Taxem. Uyu muhinga avuga ko amafaranga arungikwa mu bihugu abadiaspora baturukamwo aruta kure imfashanyo itangwa n'amakungu mu bihugu bitaratera imbere. Faustin Ndikumana avuga ariko ko gushika ubu mu Burundi atacegeranyo na kimwe leta yigera ishira habona kubijanye n'imigambi iterambere irangurwa n'abarundi baba hanze. Faustin Ndikumana avuga kandi ko iyi ndwi ishitse mu gihe abarundi bariko bahimbaza umunsi wahariwe diaspora. Kurikira Faustin Ndikuma.
Kubijanye n'uruhara ama diaspora atandukanye ni ukuvuga abanyagihugu baba hanze ibihugu byabo nyine bashaka gutera mu iterambere, uravye ibyigwa byagiye birakogwa ni banki y'isi yose canke itagiga mpuzamakungu FMI canke igwa ryashyirahamwe Kinisede byarerekanye neza yuko amahera ava mu magiaspora mu banyagihugu baba hanze ibihugu byabo basubiza mu bihugu bavuyemwo bayarabiye hamwe ku isi arasumba rya y'imfashanyo y'ibihugu atangwa ku bindi. Ni ukuvuga ko urwo ruhara rero barukomeye cyane mugabo rero kugira babone interano y'abo banyagihugu ba diaspora mu bihugu byabo baraba cyane cyane ibikorwa by'iterambere bashobora gukorera mu bihugu iwabo basubiza amahera iwabo amahera bashobora gufashisha bene igihugu bene wabo basigaye mu gihugu. Ni ukuvuga icyo bita transfert de revenus ayo maroveni donc ayo mahera yabo asubira mu gihugu kandi akaba aje mu mafaranga y'agaciro ayera heza agafasha ibihugu muri imwe bita balance de paiement. Aha rero banki nkuru y'igihugu y'u Burundi yotwiriza kuzira twereka ati urwo ruhara rwa ayo madiaspora arungana gute, mbega amahera ama diaspora yinjiza mu gihugu angana gute, ibikorwa bikorwa bingana gute, mbega ko dukenya ibi by'amafaranga y'amafaranga y'agaciro amadovize mbega amafaranga ya diaspora muri equilibre de la balance de paiement, ni ukuvuga ingene amafaranga y'amadovize yinjira n'ayasohoka kuko harayinjira mu gihugu n'ayasohoka iyo tugiye kugura ibintu hanze cyangwa tugiye kuriha ibindi bintu ari nkama kotiza turi ahande canke abagiye kwivuza n'ibindi ibyo rero bazabara bati mbega amafaranga yinjira mu gihugu y'amadovize na yasohoka muri ayo yinjira uruhara rwa diaspora bakiri arungana gute ukaheza ukabibona nicyo gituma rero ibyo bidakogwa ucusanga kuvuga ngo intererano y'abanyagihugu abantu bahanze diaspora usanga binaguye hama ikindi leta agomba kumenya nuko aba diaspora no kugira bashobora gutererana niyo baje mu bihugu byabo gutembera baraterera kujya kw'abaturisi baba baje hanyuma ikindi gihambaye nuko abantu bamenya yuko kurya ingenzi mu Burundi ziba ziva hanze kurya usanga ibitwa ngo investment directe tranje imitaya y'abanyamahanga yinjira mu gihugu usanga ni mike bidogera cyane cyane ibijyanye na avro na desafee liberté économique usanga Burundi kuri liste mu byo na bibazo za FN buri inyuma ibyo birashobora no gutuma abarundi baba bari hanze cyane n'abandi badashobora kwinjira imitaya mu gihugu kuko umuntu wese naho yari umurundi ubari wese na imbere yo gusohora amafaranga yiwe menshi ngo arabe kuyinjiza mu gihugu abanza kora politiki biri mu gihugu kuko ntawe uja guhombesha amafaranga yiwe nitwimbere ngo tuzoguza amara diaspora tudahindurize politiki bakora ekonomike ziri mu gihugu zononye igihugu ibyo amafaranga navunjwa iby'ibitoro ibibi byose ama infrastructure iby'ubutungane by'ibiturire ama concurrence de royale ama monopole ari hamwe ku bantu ibintu bitube igihugu mengo hari umugwa wacifatiye bibongera ko ni deficite yo gusubiza hamwe itarashoboka barundi bese bagiye bahunga hanze urabona ko na diaspora ubumwe butarakomera imwe bitakwezio tatura iyo sistema honya bwo kwibisotsa nyene n'abari hanze bamwe babibona ukwaba abantu kwabo ubona ko hari ibintu byinzitize leta re nikore ni ibintu byo gusubiza abarundi hamwe bishoboke iyo tuzogwiza umwimbi wa diaspora nayo ibintu bikibiga umuko bi uzosanga n'uwo mwimbi ari muto
mbere yo gusozera no makuru dutandukire igisata kijanye n'ibidukikije abanyagihugu bo mu Kanyosha bari tangamiwe cyane n'ikibazo gikomeye cy'ibyuka biva kiwanza batamwo imyanda cakamwo umuriro imyotsi iva muri ico kibanza birinjira mu mashure n'ingo z'abanyagihugu bigatuma abanyeshure n'ababa aho bakorera canke bakanahema nabi abanyagihugu basaba ko inzego zibijejwe zofata ingingo zihuta kugira bakingire amagara yabo n'inkuru ya Julienne Muzingo
abanyagihugu ngo barabangamiye cyane n'iki kigungu zikimaze igihe kitari munsi y'umwaka caka imyotsi ivamwo iragenda igashika mu mashuri yao hafi nka lycée de la convivialité école Galilée na université Martin Luther King hamwe n'umuyana yaho ibi bigatuma bagira ubwoba ko bohava bahagwarira izindi ndwara zo guhema nabi
muri quartier Gisho izone kanyosha hariho ikigungu kinini cyane batamenye cyafu kiranga kinini bacamenye cyafu aho bita patadinga hako kuitongo z'abafuye cy'igongo drero ubukunamwe umuriro uvuga twebwe rero turatewe impungenge kuko cyamaze imyaka myinshi kandi twagerageje kumenyesha abadukuriye nk'ubu icyo kuzana amashuri hariho lycée de la convivialité ekore galira igisitere imaritere cyagingi uvuga ibya byose rero birabaho bikaduga mu mihana bikaduga mu amashuri ubu abanyeshuri b'amashuri usanga bari kubarakorora guhema gusanga ni ikibazo aba twebwe mu mihana guhema ni ingorane usanga uje uri guhema bya byose nicyicwikira amapfumo murabizi
bagasaba ko inzego zibijejwe zohashika bakagira icyo bahakoze batabara ubuzima bw'abanyagihugu buri mu kaga nk'ako
none rero turasabye nukuri umusaneri mushasha agiye kuhajya baramatari mushasha hari umushikiranganji w'ibidukikije n'umushikiranganji w'amagara y'abantu bashyire mu cyo kibanza barabe kugira ngo basoze amagara y'abenegihugu nukuri arabangamiwe cyane
mu ruganda rwa radio inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone abayobozi bo muri komini Kanyosha kugira batubwire icyo baba bategekanya gukora turabakena
urakoze Julienne Muzingo no ngaje dusozera hano makuru nkabashimiye bwo mwese mwateze yombi ngashimira na bagenzanje umwe wese ubwite kiwe bamfashe kwibatorukaniriza mugire aho mwamwubahoye mubanye n'umubyanyu na gahwana.